Twashimye ko muzindutse muri Nziriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isanira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwanza ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25/31 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru ni kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diane Nahazwe. Mu mpera z'indwi twari dusozereye ishamwe rya bamwe mu banyarwanda ba muri Canada, Congrès Rwandais du Canada, ryarakoresheje ikiganiro mpaka ku myaka 30 iheze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ibaye.
Kwari ukureba imyaka 30 ishize n'amahano yabaye mu Rwanda n'ukuntu abanyarwanda twafatanya kureba n'iki byatwigishije.
Uni Pierre ni namuranzi aserukira ishyirahamwe Congrès Rwandais du Canada. Mujya nino ku isi intagondwa zitira idini rya kisilamu ziganje igitero cyashahitanye abasirikare ba Burkina Faso 107 twayiteguye ku mugabane wa Afurika. Kandi umugambi wa Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo warayiwemeye kuja mu nama nshingamateka. Ayo makuru yayo nyene twayategekanije mu intambara y'Uburusiya na Ukraine. Ibihugu n'amashyirahamwe bigera kuri 90 byategetse Uburusiya kuva mu bice bya Ukraine. Ibyo ni byo ni mu kanisasi. Amakuru yacu turahere ku by'umutekano muri Afurika. Habagwanyirisha migi ntagondwa z'umurwi wa Al Qaeda witira idini rya Kiislamu ryitwa Jamaa Nusrat ul Islam al Muslim biganje igitero bemeza ko cahitanye abasirikare ba Burkina Faso 107. Ishirahamwe nyamerika Sit Intelligence Group rikurikiranira na hagufi amakuru ajanye n'imigwi y'iterabwoba. Rivuga ko ico gitero umugwi wakigavye kwa kabiri w'indwi iheze mu karere kitwa Masira kegeranye n'umupaka Burkina Faso ihana na Niger. Ishirahamwe mu nyamerika ribandanya kuvuga ko abarwanyi b'uwo murwi bigaruriye ako karere ka Masira. Leta iramutswa abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Burkina Faso yase kugira ico ivuga kuri ano makuru yagiye ahabona ejo kwa Mungu. Aya makuru asohotse mu gihe mu ndwi iheze hari amavideo yahanahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ikambi ya gisirikare yo mu karere kavugwamo ico gitero ikikujwe n'abagwanyi hamwe n'ibisasu biremereye. Muri ayo masanamu harimo kandi ayerekana abasirikare indwi ho muri Burkina Faso bari bafashwe bugwati n'abarwanyi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters dukesha ino nkuru ntiryabashije kugenzura niba koko abarwanyi bari muri izo video arabagaze igitero cyo mu ndwi iheze. Ibitegire by'abasirikare ba Burkina Faso baba baraguye muri ico gitero bikaramukabyemejwe ko ari 107. Iki gitero kizwi kiri mu bihitanye abasirikare benshi muri ako karere kageramiwe n'imirwi y'iterabwoba irimo yishamikiye kuri Al Qaeda na ICC. Tukivuga ku by'umutekano muri Afurika, umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ahamagarira indongozi za Repubulika Demokarasiya ya Kongo na Makungu gukora ibishoboka byose intambara izingamitse intara ya Kivu ya ruguru n'ubuseruko bw'ico gihugu igahera burundu. Mu gisabisho ciwe ca Angelus cejo kwa Mungu, Papa Francisco yasabiye amahoro ibihugu bitandukanye birimo Ukraine, Israel, Palestina, Sudani, Myanmar, ariko by'umwihariko avuga ko Kongo imuhangayikishije.
Sacri compiuti nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Il mio appello alle autorità nazionali e alle comunità internazionali.
Muri ico gisabisho Papa Francisco yavugiye mu kibanza citiriwe umweranda Petero aha ariko agira ati amakuru y'ubwicanyi ubabaje bubera mu seruko bwa Congo abandanya kudushikira. Ndasabye inshimitse indongozi zo ku isi yose n'iza Congo gukora ibishoboka byose kugira ngo urugomo ruri muri Congo ruhagarare. Ndasabye inshimitse ko abasivile bakingirwa.
Per la cessazione delle violenze e per la salvaguardia della vita dei civili.
Papa Francisco muri ico gisabisho yabandanije kuvuga ko abariko bagwa mu ntambara za Congo barimo abakirisu ari abamaratiri.
Tra le vittime molti sono cristiani uccisi in odium fidei. Sono martiri.
Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco agize ico avuga ku mutekano wa Congo nyuma yuko abagera kuri ndwi baguye mu gushamirana kwabaye hagati y'abiyerekana n'abajeje gucungera umutekano ku munsi wa gatandatu. Abakoze iyo myiyerekano yabereye mu gisagara ca Butembo bayikoze biyamiriza ibitero bikekwa ko bimaze iminsi bigabwa n'abarwanyi b'umurwi wa ADF yitirira idini rya Kiislam mu bice bitandukanye vya Congo. Ivyo bitero birimo ico mu ndwi iheze cahitanye abarenga mirongine bo mu kigwati citwa Maikengo nico mundwi yindi yabanjirije iheze cahitanye abarenga 80 wo mu ruseruko bwa Kongo. Ejo y'America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye dutandukire ubunaho ayavugwa mu vya politique duhereye muri Afrika y'Epfo. Umugambwe umukonto wesinzwe wa Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu watangaje ko wemeye kuzoja mu namashinga mateka nshasha ku munsi wa gatanu. Umukonto wari wanse kuja mu namashinga mateka uvuga ko umugambwe ANC wije amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Kuri uwo munsi wa gatanu naho president Cyril Ramaphosa yatorewe manda ya kabiri biciye mu matora y'abashinga mateka. Umugambwe umukonto wesizwe wavuze ko wahisemo kwinjira mu runani rw'imigambwe mito mito itavuga rumwe n'ubutegetsi irimo uwitwa AFF na UDM kugira ngo ushobore guhangana neza na ANC hamwe n'iyemeye kuja muri leta y'umwe iyo irimo umugambwe DA uguriyemo abazungu. Umukonto wesizwe wa Jacob Zuma ubandanya kuvuga ko wemeye kuja mu namashinga mateka inyuma y'impanuro wahawe n'abawuburanira kandi ko kuba wemeye kuja mu namashinga mateka bidasigura ko uhevye kuzobandanya witwarira ANC muri dosiye y'amatora wemeza ko waranzwe na Twasorobo. Umugambwe wa Jacob Zuma yahoze atwara Afrika y'Epfo waje mu kibanza cya gatatu mu yaruse amajwi menshi mu matora yo mu kwezi kwa gatanu ku bibanza 400 biri mu namashinga mateka ya Afrika y'Epfo. Umugambwe umukonto wesizwe wa Zuma uzofisi ibanza 58. Umuvugizi wa umugambwe akaba yabwiye amenyesha makuru ko uko umugambwe wabo wagiye mu runani rurimo imigambwe yanse kuja muri leta y'umwe bizotuma ubwo runani rugira ibice 30% by'intebe ziri mu namashinga mateka ya Afrika y'Epfo. Umugambwe wa ANC twibutse ko wahisemo inzira ya leta y'umwe inyuma y'uko vyanse ko uronka amajwi awufasha kugira ubwiganze mu namashinga mateka biciye matora yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Tukivuga ku vya politike kandi abenshi mu ndongozi z'ibihugu bitabiriye inama ya mbere yagutse yukuraba ingene intambara imaze imyaka ibiri iri hagati y'Urusiya na Ukraine yohera burundu baraye basavye ko Ukraine isubizwa ico ibise ubusugire n'ubwigenge bwayo. Itangazo risozera iyo nama yamaze iminsi ibiri iri kubera muri Swiss muri rusangi ryategeka ko uruganda rw'ubumara bwa nucléaire ruri ahitwa Zaporizhia Urusiya bubwirizwa kurusubiza umino ya Ukraine gwegukira rugakora amategeko rucungerewe na Ukraine imfungwa z'intambara n'abasivile ba Ukraine bafungiwe mu Burusiya bose bakarekugwa. Abana ba Ukraine barenga 200,000 banyurujwe no Burusiya bagasubizwa iwabo bidatevye. Ibihugu n'amashyirahamwe vyasinye iryo tangazo vyamiriza bitarya umunwa ico vyita umukenyuro w'Urusiya bukangisha ibigwanisho ruho nyanganda. Izo ndongozi zavuze kandi ko kugira ngo amahoro agaruke burundu muri Ukraine Uburusiya bwirizwa kuzogira uruhara runini mu biganiro n'amanama bigiye gukurikira inama yo mu Busuwisi. Ibihugu vyitabiriye iyo nama muri rusangi vyarenga 90. Urusiya ntibwatumiwe, Ubushinwa nabwo bwanse kuvyitabira buvuga ko butoza mu biganiro bitatumiwemo Urusiya. Naho president w'Urusiya Vladimir Putin atitabiriye ivyo biganiro yavuze ko igihugu ciwe citeguriye kuja mu biganiro vy'amahoro ariko kugira ngo kibijemwo ariko Ukraine igirizwa kubanza kuva n'ingabo zayo mu ntara zine Urusiya bwigaruriye kandi kavavanura n'ishamwe ryo mu bihugu vyo mu burengero vyishinze kwivunira umwasi hamwe OTAN. President wa Ukraine Vladimir Zelensky ahanawe agacagira ati igihe cose ingabo z'Urusiya zizoba zitarava ku butaka bwa Ukraine nta biganiro vy'amahoro bishoboka. Zelensky majambo yiwe yumvikanishije ko Urusiya busa nk'ubusaba kwigarurira Ukraine imbere yo kuja mu biganiro ati ntibiteguriye na gato gufata inzira y'amahoro. Ku bihugu birenga 90 vyari muri iyo nama ivyaba ba 80 nivyo vyonyene vyashize umukono ku itangazo risozera iyo nama. Arabia Saudite, Brazil n'Ubuhindi biri mu bihugu bitasinye vyemeza ibiri muri iryo tangazo. Ejo y'America ana makuru yose mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabahe ikaze ndute wakonzi viju kia Amerika makuru mkarele kilia kanini vya Afrika tu ya here mu Rwanda mwumera zindu tukaredu sozereye isha amigyawa mwimanya Rwanda wa mli Canada kongre Rwanda yu Canada ndia koreshe jikigani lumaka kumia kamiongi tatu iheze jenoside ya kule watuti mu Rwanda iwai mgenzo watu timu ishimwe ya vuga ina pia mhina mwanzi asuru kilikyo shira hame atangula mwaza icho ikigani lwa koreshe je chai kigamishu
intego yacu kwari ukureba imyaka 33 ishize n'amahano yabaye mu Rwanda n'ukuntu abanyarwanda buri mwaka tugenda tubyibuka mu kwezi kwa kane dukoze neza yo kwibuka wa gatandatu igihe indege ihanuka kuko ariho byatangiriye tunafata icyemezo cyo gukoresha iki kiganiro kugira ngo abanyarwanda baba hano muri Canada n'inshuti zacu zikunze gukurikirana ibibera mu Rwanda twafatanya kureba nyuma y'imyaka 33 ishize aya mahano abaye niki byatwigishije niki byadufasha kugira ngo abanyarwanda bahereho batangire kubana neza mu mahoro bafate n'ingamba zo guhagarika ubu bwicanyi budashira.
Birumvikana ko ari ikiganiro kivuga ku mateka ndetse na politiki bivanze. None abakitabiriye ibyo baganiriye mwabonye bahuriyeho mateka Rwanda n'ibindi.
Twari dufite abadufashaga kuganira batatu harimo umunyamakuru w'umwongereza akazi witwa Michaela Rong yakoze ubushakashatsi buhanitse ku rupfu rwa Patrick Karegeya muri Afurika yo hepfo ariko hari n'izindi mfu zidasobanutse yagiye areba adusobanura n'ukuntu yatangiye kubitekereza yumvise ukuntu umuntu wari ukomeye nka Karegeya akuriye ubutasi bw'u Rwanda hanze bamwishe nk'uko bamwishe kuriya ngo hari n'umwarimu muri universite Duke University muri Caroline du Nord witwa Stephen Smith yahoze ari umunyamakuru wa Liberation ikinyamakuru cyitwa Liberation mu Bufaransa n'icyitwa Le Monde akaba yarakurikiranye cyane intambara yo mu Rwanda kuva igitangira muri 1990 kugeza bica impunzi muri Congo baravuga ati njyewe ndeba ibyabaye ntabwo ngendera ku marangamutima. Hanyuma wa gatatu yari Paul Rusesabagina abantu bose bazi yatuganirije ukuntu yafunzwe n'ukuntu mbega igifungo cye cyari kimeze ku buryo mbega wumva rwose bubaje cyane abantu ukabona mbega muri sare harimo ndavuga mu Gifaransa emotion.
Wowe Pierre Nkina Mubanzi, niba abo bantu bose uvuze bitabira ikiganiro hari ibyo muhuriyeho hari ibintu mubona kimwe, nibiki bavuze ukabona mutabyumva kimwe cyangwa se ukabona hari aho mutandukaniye mu myumvire?
Urebye ibyinshi tubyumva kimwe kuko urabona nk'ibyo by'ubwicanyi Michaela Rong yavugaga hano muri Canada dufite ukuntu ingoma ya Kigali yohereza abantu nk'abanyeshuri ariko atari abanyeshuri nyabo ari abantu baje nko kureba ukuntu abantu bita opposition cyangwa barwanya ubutegetsi mbega bakora uko babaho kugira ngo bashobore kubagirira nabi ku buryo hari n'ikiganiro cyahise hano kuri radio Canada rwose umunyeshuri kazi yivugira ko yoherejwe kuneka mbega aba kutuneka kugira ngo amenye uko dukora ibyo dukora kandi ko atari we wenyine. Ubwo rero urumva ko icyo tugihuriyeho Stephen Smith umwarimu wo muri universite nawe we akora ubusesenguzi. Uyu muntu akoze ubusesenguzi rero mushobora kumvikana cyane mutumvikane nk'ubwo we hari abavuga bati ese twabigenze dute kugira ngo dushobore guhindura ibintu mu Rwanda haba ubutegetsi bubereye abanyarwanda bose aho ngaho ntabwo abantu bose bahumvikana. Urumva hari nk'abavuga bati twebwe wenda dufite nk'ingabo nibyo tubona bari abanyakigali bumva ariko ugasanga twebwe benshi twe twikundira ibintu bigendera mu mahoro. Naho nko ku bya Paul Rusesabagina akavuga ati njyewe nanga intambara ati nubwo nkunda kurwana nkunda kurwanisha amagambo.
Mu muryango wanyu abanyarwanda bujuje imyaka 33 n'abari munsi yayo mubona bakwibanda kuki kurusha bakuru babo muri iki gihe ubona ku rubyiruko?
Icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko abana bafite imyaka nka 33 n'abari munsi yayo usanga ibyabaye babyumva nk'amateka usanga bo batumva ukuntu abantu bashobora gupfa ko badasa no kuba umuntu kumva kuri umuhutu undari umututsi ntibabyumva ntibumvikane ko babana neza ntibabyumva bo rero bumva u Rwanda bashaka ari u Rwanda abanyarwanda bose babamo mu mahoro kugira ngo atezwe igihugu cy'imbere kandi natwe numva ari byo tugomba kubatoza
ariko ibyo ngibyo nubwo uvuze ko abana ibyo bashaka ariko n'abantu bakuru bisa nkaho byabananiye kuko niba mukora ibiganiro nk'ibi ngibi nuko hari icyo mushaka kumvikanisha wenda ku urubyiruko ariko no ku bantu bakuru mubona ibyo mwifuza kugeraho kugira ngo mwongere mukuze abanyarwanda niba ariyo gahunda yanyu mubona bizagerwaho
bizagerwaho kuko abantu bose bumvaga bavuga bati nyamara tugomba kumvikana kugira ngo tugere ku kintu nk'uko Martin Luther King yajyaga abivuga ati mugomba kubana nk'abavandimwe mu mahoro n'ibitabo byo muzashira mwese nk'imbwa
Pierre Ngina Mubanzi ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika
mwakoze cyane
Ijwi Amerika mu Burundi naho ikibazo cy'ibitoro kibandanya kuvugisha benshi mu rwize umukuru w'amashinga amateka asabye kuhojaho igihano cy'urupfu ku bakinyegeza yongeragabisha aho yagiriza ko baje kukidandaza mu bihugu bibanyi birimo u Rwanda no mu gihe ikena ry'igitoro ririko rigira ingaruka mbi mu nzego zitandukanye no banyagihugu muri rusange barimo abantu babikora umenyesha makuru wacu Thierry Ndayishimiye abadusomera ino nkuru Ijwi Amerika yateguye icyo ku bakunzi bayo mu Burundi
kuva mu ndwi heze kuronka imodoka zizunguruza abantu zibakura mu makaritiye heze ikabatwara mu gisagara canke zikibakuramo basubira mu mihana yabo mu makaritiye mu muzi w'ibuye ana iso kujya kiyakiye mu buranze bw'igisagara cya Bujumbura mu karitsiye y'icenda mu Ngagara aho bita kwa komine haboneka umurundano w'abantu cyane cyane mu masaha y'imbere ya saa sita z'umurango barindiriye kuzunguruza hari abagira amahirwe ngo bakaronka imodoka zisanzwe zikabarihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu hamwe n'ibihumbi bitanu umwe wese arihisha uko ashatse nta wumenya icyo yisunze hari n'igihe batombora hagacikamyo ariyo batazira harusakumba kuko itwara benshi kandi igasaba amafaranga igihumbi ku muntu umwe iyo nayo kwihurira si uwari we wese ku bakinyegeye n'abariko barakura ntibiborohera hari abo biba ngombwa ko babaterura abadafite amagara baca bataha bagaheba iyo bari baroye abandi nabo bahamba amaguru isoko ryacu ryafatanije urugendo nabo riraba kuko bahatambuka benshi batambuka mu buryo bugaragara ko bafashe umwanzuro wo gushyika iyo baja n'amaguru kuko atabyizigiro bafite yo mu modoka ihabibunguruza hari n'abahitamo kugenda bararirimba kugira ngo bagira bati
itike yacu dukubita mu ndirimbo y'Imana twabanje tuva mu buterere twabanje tuva mu buterere
nubwo hari abibaza ko baborewe aba basore bavuga ko Imana ari ibashoboza kugenda urwo rugendo rwo kuva muri zone ya Buterere bagashika mu gisagara n'amaguru
twamara amahirwe ariko byari ni muri umwami wacu twabanje ryari twabiririganye twabyari kutuza niyo tugiye kandi ngo atari we nishwa kwifara nk'ari aho ngo tushobore kuzina tutari kumwe n'uwo mwami wacu akaririmbo rero kagaterana nyine washimitse
uku kugenda n'amaguru kuko buri modoka zibunguruza hari abavuga ko bibononera akazi kabo kamisi yose kubera ko leta yafashe ingingo yo kubuza amamodokari kurindirira igitoro ku masitasiyo kuko zitanga ishusho mbi y'igihugu hari abanyagihugu badashima gutanga amajwi yabo canke kwivuga amazina kugira ngo nabo ntibagirizwe gucafuza igihugu uyu mukenyezi yahuye n'isoko ryacu mu ibarabara y'Idoga avuga ko yahora agaburira umuryango muyo yungutse mu rudandazwa ariko ubu yikora ku mutahe
umudandaza mfuno n'isamo mari mantaje ibintu byifane kandi n'ifamwe yatuze kubera muga nk'ubu mazinzwi yose ntakora kubera imodoka yanjye irahagaze sisa abakozi uri kurakoresha hanyuma kurarya uriko urumva abana bariko bariga bararya cyakoze
Harabona kwikena gigitoro ryiza ryunyura ingorane zimwe zimwe zari mu gihugu. Uyu mukenyezi abona ko abana bo mu barabara bashobora kwiyongera kubera ubukene bugiye kongerekana mu miryango isanzwe bayabaye.
Nubwo ikibazo cy'abana bari mu barabara ari kirenga, amandi buca bagenda kubera nta zora rubusa kabiri, gatatu. Amangaje kwishura zashaje mu barabara. Umva ko ari kibazo kitoroshye bivyoze. Ni ngarukambi iterwa n'igitoro. Igitoro kitariko kiraboneka. Ubu nta muntu akiduga ngo aje wabo mu rubanza. Hageze naho tubura ni motoka zitujana guhamba bacu bavuye. Atari ngora.
Abanyagihugu batakambira aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose igitoro kikaboneka habagasigara bahanganye n'izindi ngorane.
None ko ari umubyeyi natubereho muri byose. Ibi bitoro narabe ingena abanyagihugu twoshobora kwidetasa kandi tukaronka n'ingene turera abana bacu kuko toreka abana baja mu ibarabara umunyeshuri wari mu bibazo atafunguye sasi ntafungure mwijo ejo bukeye ntaja kwishora n'abana bacu bagiye kuba bande dusaba ko igitoro kiboneka kugira ngo abantu bitworohere kwiyunguruza yaba abato bato yaba n'abakuru twese mbona dufite ingorane y'igitoro tugora kwiyunguruza twese
umwige magistrate ni Nishimwe na wene arasaba leta ko igitoro kiboneka kugira ngo ugwaruka gwihangiye imirimo kubera kamo kumukuru w'igihugu nirukore ruhomba
ndesha twisaba yuko ico kibazo cokemuka kubera ko usivye ko ari ikibazo kuri twese nibaza ko byoba byiza kwese turonse kuno twiyunguruza kandi tugashika kwihangiro ryacu mukoreta yabidusabye
ikenagi igitoro horira amazi imyaka ibiri irenga ico gihe cose umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso rigeruwe kwinjiza igitoro mu gihugu aramaze kuvuga yize zako ikibazo cy'igitoro cake mutse ariko amaso y'abanyagihugu agahera mu nzira akirindiriye hagataho abategetsi b'igihugu ho bavuga ko ikibazo cy'igitoro kizohera ariko habonetse by'igihugu kidandaza hanze yacu mu mafaranga y'agaciro aho umuntu aribaza niba leta yarabuze ibyo bidandazwa byo kwinjiza amafaranga y'agaciro cyane nimba ize yaratanguye kubicuruza ikabirindiriye kwagwira inkuru tuzobandanya
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda uyu ni umwanya w'imikino na sport wenda mu Burundi aho umugwi wa Rukinzo waraye utwaye igikombe cy'itiro mukuru w'igihugu utsinze Flambeau du Centre ni igikombe cya mbere uwo mugwi utwaye inyuma y'imyaka 18 ushitse mu cyiciro cya mbere inkuru ya Desire Hatungimana ikiri mu Rwanda
Edi ni bibona niwe haye uwo mugwi w'igipolisi cy'u Burundi igikombe cya mbere ku gitsinzi yatsinze mu mwanya wa gasunuzo mota wa 94 ku kibuga ingoma igiteka ku mugambo mukuru wa politique ni mu gihe Flambeau du Centre yakinira imbere y'abakunzi bayo yanganye igitsindo kimwe ku kindi na Rukinzo kugeza kuri uwo munota Mibura Bobakara amenyereza uwo mugwi ntiyumva ibyamushikiye
ndagiyeho cyane kuko ni bitangaza imari nkore ntabyo yanitege
abandi bashimishijwe n'iyo ntsinzi n'abakunzi b'umupira w'amaguru ba mu gisagara cha Bujumbura bamenyeshejwe igihe Amerika ko kubona uno mwaka Burundi buzoserukirwa n'imigwi ibiri yose mu gisagara cya Bujumbura ibyaheruka haheze imyaka itanu ari byo kwishimira bati ibikombe byagarutse kwa banyiravyo
kara kanyamuneza ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu gisagara cya Bujumbura igihe cyari gito tubonye ibikombe byose bikinirwa muri shampiyona y'u Burundi bigenda mu migwi yo hagati mu gihugu Yuma kanyira kanyamuneza ntikashobora kubura reka tugire mu cyizere cy'uko umugwi wa Rukinzo na Vitaro bizo biserukira neza zigashika kure mu nkino mpuzamakungu bazokina baserukiye igihugu cy'u Burundi
ubu rero ni ikintu gihambaye cyane ni gihambaye ni ikintu cyerekana yuko bujya urutuburu rwagura n'urusumbi zose abanyabujumbura urabona ko babyijukiye kandi urabona ko babishaka kandi ubune nizere neza yuko n'ibindi Bujumbura bizohora biza tu kuri kwami hakera
mu gihe kara kanyamuneza mu bashigikiye Rukinzo wari mu baro ntangere mu bakunzi ba Flambeau du Centre umugwi wabo utsindiwe mu nkino za nyuma inshuro zitatu umenyeza uwo mugwi Jean de Dieu Rukundo amenyesha ko babuze amahigwe agasaba abakunzi babo nyabona kutadehukirwa
bakomeza kwihangana ikibazo kibiye peut-être nous atsinze no munsi nawe yaramaze yazitakaza natwe bizera ko igihe cyacu kizoshika imana ikatwibuka natwe batanu zose asinde amafinal kuko turacyashikamo n'itsinda ko rawashize n'icyo nica kwishimira gitaha
Icyo gikombe Rukinzo yatwaye gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika mu migwi yatwaye ibikombe wa Mibura benyesha ko bagiye kwiyubaka kugira bazoseruke bakomeye.
Utugiye kwanza kwicara hasi turabe abakinyi banyuza muri fise ku gufera inzizi. Tubashire hasi turabe amahirwe make tokengera tokugiramo tubomberemo abaje gutegura umugwi. Kuko si byoroshye ubwiye bwo ari bigo byo hanze usanga teke byoroshye. Rero tuzogerageza turabe ko twobengera kwanza inuze ya mbere ingazi ya mbere bya turabe ko twoshimire gusumba uko byagenze bwa mbere.
Ubwo rukino rwa nyuma rwari rwatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Vaste Ndayishimiye ni nawe yashyikirije igikombe kizigenza uwo mugwi w'igipolisi akikujwe n'umushikiranganji w'inkino Gervais Abayeho na Alexandre Muyenge arongweshira mu by'umupira w'amaguru mu Burundi. Dizira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Dizira Tungimana wakoze duce twandaniriza mu Rwanda kwa gatandatu windi twari dusozereye habaye igikorwa cyo gutaha mu buryo bw'agatekano Stade Amahoro ivuguruye Jean Claude Munyandinda yari yishikiye aho byabereye.
Nimwe mu ndirimbo z'ibihozo ziririmbirwa umukobwa ugiye kurushinga mu gitaramo cyitwa Umuhuro mu muco gakondo w'u Rwanda. Ubuyobozi bwa siporo mu Rwanda bwahisemo gusanisha iri zina ry'umuhuro n'igikorwa cyo kumurika mu buryo bw'umusogongero Stade National Amahoro ivuguruye iri Remera mu karere ka Gasabo. Iyi gahunda yo gutaha by'agateganyo Stade Amahoro yabaye ejo wundi kuwa gatandatu mu mukino wahuje amakipe abiri y'ubukombe muri Ruhago y'u Rwanda Rayon Sports na APR FC. Nubwo umukino wagombaga gutangira saa 11 z'umugoroba isaha 8 zuzuye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yari amaze gutera amatako muri iyi nyubako yakira abafana 45,000. Mu gihe cyo kwinjira abakunzi b'umupira ndetse n'ibirori muri rusange bari bafite amatsiko n'amashyushyu yo kumenya ngo mbese ayo mahoro mashya arasate. Uko abavangavanzi b'umuziki bakoraga iyo bwabaga niko abantu b'ingeri zose bagerageza kunyeganyega abasore bizunguza inkumi z'ikimero n'uburanga zimurika. Mbere yuko APR FC na Lyon Sports zimanuka mu kibuga habanje umukino wahuje amakipe y'amarerero y'abana ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich mu Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabanje gusuhuza abo bana mbere yuko batangira gukina. Lyon Sports na APR FC zigeze mu kibuga urwamo rwari rwose mu bafana ukaba wagira ngo ni umukino wo guhatanira amanota atatu muri shampiyona. Ifirimbi ya nyuma y'umusifuzi Nsoro Ruzindana yari inzu ivuga nta kipe ishobora kureba mu izamu yaba Lyon Sports yaba APR FC. Umusesenguzi akaba n'umunyamakuru wa siporo Jean Claude Kanyamahanga uzwi nka Kanyizo afite uko yabonye uyu mukino w'abakeba warangiye baguye miswi y'ubusa ku busa.
Ntabwo wavuga ko wagenze neza wenda kugera ujana ku ijana kubera ko niyo mpamvu banayumva amakipe yabwiwe ko agomba gushyira mu gihe gitoya yakoze imyitozo imyitozo itatu gusa bayoza kugenda bahuza kuko amakipe yari mu biruhuko yitegura shampiyona 2024-2025 ntabwo ko rero tubonye amakipe gusigaye nka 65% cyangwa 70% abo ni mu kibuga.
Kanyizo avuga ko Stade Amahoro ivuguruye ari igisubizo ku bafana bahora banyo tewe ibirori by'umupira w'amaguru.
Tugiye kuri kadi y'abafana abafana ni benshi cyane kuko stade yo mu 2025 kandi yuzuye yose ndetse n'amakuru twari tubona nuko arabajya basubirayo bitewe nuko stade yamaze kuzura bakavuga bati ntabwo twarisika yuko hari abajyamo bakaba bakuze bakarenga. Nubwo rero kubyaye n'umukino tuwe ni umukino ntabwo wenda batanga icyizere ko shampiyona y'u Rwanda izagenda neza ubwo ndavuga 2024-2025 ndetse n'abafana wenda kuri event zikomeye ino stade zajya yuzura kuko abanyarwanda bakunda umupira ahubwo icyo rero ntabwo uzi gikorwa remezo nk'iki ngiki cyabonetse rero ubwo rero icyo tugiye kubona tsindi nuko mugiye kaza umupira ku makipe zawa izabiri hejuru n'abafana bazaza kandi zagera.
Umwihariko w'iyi stade ni uko ikibuga bakiniraho giteye mu bwatsi bw'imberabyombi bugizwe n'ubukorano buvanze n'ubw'umwimerere. Ibyicaro byubatse mu bice bibiri bigerekeranye kandi harasakaye hose ku buryo nta mufana uzongera gukubitwa n'imvura n'izuba. Stade National Amahoro ubwa mbere itaha ku mugaragaro hari ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1987. Icyo gihe hari ku mukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cyitiriwe rwa Perezida Habyarimana. Ikipe ya Panthère Noire niyo yegukanye igikombe itsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa igitego cya Napoleon Constantin. Iyi stade yari yarubatswe ku nkunga ya Leta y'Ubushinwa yakiraga abafana 25,000. Ikompanyi y'Abanyaturukiya yitwa Suma niyo imaze kuvugurura iyi stade iyigeza ku bushobozi bwo kwakira abantu 25,000. Umuhuro wo mu mahoro ni igikorwa cy'integuza kuko gahunda nyirizina yo kuganura Stade Amahoro ivuguruye iteganyijwe ku itariki ya 4 y'ukwezi gutaha kwa 7. Icyo gihe ubumwe u Rwanda ruzaba rwizihiza ku nshuro ya 30 umunsi mukuru wo kwibohora. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, Remera.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tutemera muduteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro zacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ngaha gice kirangirira ku mikono muhinga bw'ivyuma Marie-Claire Diane ni nahazwe. Turongera mu mwanya uri imbere mu yandi makuru tugiye kubatororokaniriza.